uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, ni Thomas Kamirindi na makuru. Nkuko mubizi ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu, naho amakuru n'ibiganiro byacu birahari.
Ibiringo by'umukuru w'igihugu twarabihinduye, mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe.
Uyu ni vice president wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimo ku mushinga w'itegeko nshinga rishya leta y'u Burundi itegura.
Ibyo nshingiro guhinyanyurwa ni uburenganzira bw'igihugu, ni uburenganzira bw'abarundi, ariko icyo tuvuga ni uko ryari guhinyanyurwa abantu bari babyumvikanye kugira ngo bigende mu muco, ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cyacu.
Naho uyu ni Aloise Baricako, umuyobozi w'umugambwe RANAC, umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri uyu mushinga rero w'itegeko nshinga rishya ry'u Burundi. Mu cyumweru gitaha kizatangira ku wa mbere ejo bundi, leta y'u Burundi izatangira gusobanurira abanyagihugu umushinga w'itegeko nshinga rishya. Hagati aho icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo avuga ko kimwe mu bizahinduka, bateganya ko bizahinduka, harimo guhindura manda, ni ukuvuga ikiringo cy'umukuru w'igihugu kikava ku myaka itanu kikajya ku myaka irindwi, kandi umukuru w'igihugu agashobora kuba yakwiyongeza rimwe. Ni inkuru ya Eloge Wirika neza.
Icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimo yemeza ko nyuma y'imyaka ibiri habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi n'imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza. Ubu yishimiye intambwe igihugu kigeze ko, haba mu byerekeye umutekano, imibereho, hamwe no kurwanya amacakubiri y'amoko. Tumubajije ku biganiro biherutse guhuriza abegwa n'ibibazo by'abarundi yarusha, Sindimo asigura ko ata kintu kinini yari yitezeyo.
Umuntu nyamukuru twizeye ni bya biganiro by'abarundi ngaha hagati, kuko byo hanze benshi bifuza amagaburanyama. Twarababwiye yuko ata leta nimwe y'amagaburanyama izokwemerwa ngaha mu Burundi. Yarahiraye muri kahise mugabo uno munsi no gusasindaza, si ukuvuga ngo umwene wanyu yishe abantu cumi mu muce mugenda mwicarane kugira ngo aronke ubushikanganji bucanke ubundi, kuko ubigize gutyo uzobutumye uwundi kujya kwica 50 kugira ngo aronke ubusuma bwa bundi. Kugira rero tugire indahiro ni uko uno munsi leta y'uno munsi irongo n'umukuru cyacu Petro Nkurunziza yarahiye kudashobora gusasindava ubwicanyi ububi bwose. Ibyabaye byarabaye, abarundi bubu abategetsi bibi tutagutangura ushashe kugira ngo ntihagire umurundi wejo azoza kuriha ibyaha canke amabi twebwe turakora.
Ayo mabi abarundi bari bemeranije kuyasezerera mu mwaka w'2000 aho basinya amasezerano ya Arusha, ni nayo yavyaye ibwirizwa nshingiro ubu leta igomba kurihindura.
Ibwirizwa nshingiro turihindura ku neza y'abarundi. Uno munsi ntihagire uwugira ugwitwazo ngo amasezerano yarusha. Twebwe twarayahagarariye, kandi akami ka muntu k'amasezerano yarusha karatunganijwe mbere kanakomezwa. Uno munsi rero ibiringo by'umukuru w'igihugu twarabihinduye, mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe. Si mu Burundi gusa, mu Rwanda ko batavuga nyinshi leta iyo ari yo yose itagihugu cyose cyose kiratunganya ingene ibizoshingiro ryawe. Nuko mu Burundi habuye kwihangana, hariyo byateye ingorane muri 2015 iyo bihangana imyaka itanu n'imike cyane rwose muze mu gihugu. N'ubundi nibategure baze guhiganwa kugira ngo mu myaka umwaka w'2020 batsinde amatora cyangwa badatsinde amatora bemere gusabikana, kuko mu Burundi turabyibwirizwa nshingiro ry'u Burundi niryo ryonyine ryemerera imigambi gusabikana ubutegetsi.
Indyane zavuye ku kutumvikana ingene ubwo butegetsi bwosabikanywa zatumye ibihugu bifasha u Burundi bifatira ibihano, ariko icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asa n'uwisuzugura.
Nivyo hari ibisata vya leta vyahagaritse gatoyi mugabo vyarakoze, ukomeretse utumenya gusumbagira, natwe twaravyifashemo neza mugabo twanka yuko baduha ivy'umugayo canke baduha ivy'baduteketse yuko dukora ibintu canke nk'ibindi amakungu aduharivo muturo dukora ibyiza by'abarundi dukora ineza kubuga Burundi twebwe iyo vuma ashaka bari harire kuko turazi neza yuko ukuri ntikunyegezwa ejo aho bukera bunyene uko babifashe niko bazobikuraho kuko bazobona yuko bihenze kandi biragaragara no munsi ko benshi bari kubona yuko bihenze ari nico gituma twebwe ibice biduha ningoga gukomeza ubwa mbere amahoro mu gihugu gukundana ko abanyagihugu gukomeza ubumwe bw'abarundi kuko ubumwe bw'abarundi niryo soko giterambere riramo
Gaston sindi mazanga ningingo ya CPI yo kugurura amatohoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 atagaciri fise
bijya bagize basha gushimisha bashebuca mugabo mu byukuri ntawo bizushika nacho bizomara nkunda kuvuga ko baba bari kwa ridiga diga kuko umuntu yabuze yaburaniwe aravuvuta kuvya arifashe byose no kuvuga yuko bijya bashikirije ndega ko imbere yaho bari bagize inama basohora ingingo zibiri none muri izo ngingo zibiri bakurikije iyi mu buzima bw'iyo sentare n'ubwa mbere aho bavuga yuko bari babise ingingo bafashe bakayisokorora mu nyuma kuvuga ni ibintu by'amahinyu
Burundi bwarowe mu njyana za politike kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 imigambo itavuga rumwe na leta namwe mu mashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza yemeza ko gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha muri uwo mwaka nyene perezida Nkurunziza yatsinze amatora batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo yongeye atsimbihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe hari muri Tanzania kuwa 13 kwezi kwa gatanu Eroje Urika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
guhindura itegeko nshinga ry'u Burundi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine n'amashyirahamwe yigenga bari mu biganiro ejo bundi Arusha muri Tanzania baratangazwa n'uburyo leta ikomeje uwo mugambi kandi kuri bo ari ikibazo nkora mutima batashoboye kumvikanaho hariya rero Arusha ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru
Ikibazo cinduka gibwirizwa shingiro kiri ku rutonde rw'ibyashekirijwe no muhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yabuze atwara igihugu cha Tanzania bitumvikanywe ko nabari bitavye ibiganiro byari bimaze iminsi bihurize Arusha abanyepolitike b'abarundi Leo Sengenda Kumana icegera tutwara umugambo sa abanyafredebu yahora muri ivyo biganiro
icyambere twipfuza nuko amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro nibyo kubakirako tukabikomeza bizohinduka igihe nicyagera ariko su muhuze byo yarabivuze userukira isha muhuza makungu ni yarabivuze bose bujya nico cyumvira bahurizako ko amasezerano ya Arusha afite akamaro kane cyane ku Barundi atamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafite ingufu arafite igisirikare arafite igipolisi arafite urwaruka arafite amafaranga ngo agombe kubisambura bazo bagomba gusambura igihe cyo Burundi
na mugenzi we aroyeze baricako atwara umugambwe ranake bari kumwe indwi zibiri zose
oya bwizo nshingiro ntiduhuriza ko gyo hinyanyugwa bwizo nshingiro go hinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko gya rwo hinyanyugwa abantu bavyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyugwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Umugambwe w'abadasigana iprona ubona ko naho ibyizwa shingiro ryo hindugwa ko katobakajyo ko kurekurira umukuru w'igihugu uwo ari we wese kwigomeza ku butegetsi Abel Gashatsi ni waramutswa uwo mugambwe.
Nituvuga ibintu cumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibyizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha. Twebwe tuvuga gusa mu mugambwe w'abadasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi bwo kwisunga uko bigenda yandi mabwiriza shingiro y'ibihugu bya Afrika ndetse na n'ibihugu bya Buraya basanga umukuru w'igihugu agira imyaka 5 agasubira rimwe hama hakabisa abandi ari imyaka 7 gasubira rimwe akabisa abandi byo turabibona ivyo ni ibintu bisanzwe mu Rwanda cyangwa mu Burundi ivyo tarashiki icyo twanka nuko hoba kumbure umwe atwara igihugu ikiringo ntabanduka
Ishami ryigenga Welcome rimenyesha ko ryaguye mu gahundwe kuko ryari ryiteze ko ico kibazo kiri mu matati atabugikora ko Gabriel Fyiri niwe yaserukiye iryo shirahamwe
ikibazo cyo kizamaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose
intumwa idasanzwe ya leta y'u Burundi mu biganiro yarusha yabwijwe mu Amerika ko abo bavuga ivyo biyo bagiza ubwigenge bw'igihugu ico bisigura Terence Nairaja avuga ko hamwe umukuru w'igihugu adahagarikiye ihinyanyugwa y'ibwirizwa bashingiro yo bahemukiye igihugu
kuki kubenye ari ivyo bita mu France le crise de souveraineté du pays ikibazo c'abarundi kwisi yose ni kubimeza no kuvuga dishyirwa hanze no kuvuga ni ibibazo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu nico bituma nyine cyo umukuru w'igihugu mu yakoresheje barateguye integuro rero aho hazonyanyuka inyigo y'ibindi iyo integuro yaraheze ubuhero vuba cyane igiye gushyirwa abanyagihugu ayemeza ni ukuvuga rero uvuze ngo igizo shingiro ni kuya rihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ndere mu kubivuga bigize iyo bagize icyo bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu iyo agize niho cyo tarayizo naho urazi iyo ushinga bashinga amateka ikimukorera ko ikamukura niko bigenda yoba bikunda
mukamenya ko ku munsi wa nyuma w'ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi ari ubushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu ugashira habona ubwo rwandiko ruhamagarira abanyagihugu kwitabira ibikorwa byo gutanguza icese umugambi wo kubwira abarundi ibiri mu ntego yo gusubiramwo ibyirizwa shingiro Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com tujye mu kirundo ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bufite umugambi wo gukemura ikibazo cy'abigisha muri urwo rwego barateganya ko amashuri abiri azakomatana abirimwe umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo Musafiri Nestor yabivugiye ejo mu birori byo guhembaza umunsi mpuza umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe umwarimu ibirori byabereye muri komine ya Kirundo umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari
ibibazo by'ubukene bw'abarimu n'igikorwa cyo gusabikanya abarimu n'ivyo byagarutse cyane muri ivyo birori ko barimu baba amajana 6 bakenewe leta imaze kwemerera intara ya Kirundo abadashika 50 Musafiri Nestor umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo
mu nama twagize hirya yeje twasanze hari amashure poste fondamentale ashikindwe mu ntara ya Kirundo arongowe n'umuyobozi wenyine ari directeur plus enseignant avec des sections nacho gituma muri kota baraye baduhaye bakivugira hejuru baduhaye abarimu 43 siri sana nanteye dukeneye siri turwasana nane ansanya dukeneye muri ekofo nta numwe baraduha sen karanitiro ansenya baduhaye barashize ka hazova bagashira ko na hazoja bagashira ko na diplome azoba nishu la zoja ko ni komine
hari imyinshu itekanijwe mu gukemura icyo kibazo
babu sabye yuko twoshiziyo na amalise komino ahari tukayagabanya kandi yikose twasanze yoreka gushoboka uno mwaka mbwa mwaka kizashoboka kugira ngo abarimu tubasaranganye zice zikwira dufise amalise komino ashika 10 atareza abanyeshuri 50 ayo tuyafuse twabatuye cyarenganije hari undi dufise 30 kandi tugasanga izo zitatu zose zirengeranye tuzozi kiziona ayo masegisho cyashire kuri zimwe abari mu cyese bakararanganya kandi la solution de zansenya izo bicowe mu ntara
ku izina ry'abigisha buhinja Jean Leonard umwigisha akaba n'ubuserukira ihuriro ry'amasendika kosibu mu ntara ya Kirundo arashima ko abigisha bakorana neza n'ababarongoye arashima kandi ko abigisha barungitswe gukorera ahandi bagamburutse muri wa mugambi wa leta wo gusabikanya abigisha ariko haragahaze ashikiriza kuri uwo mugambi wakoze ko cyane abigisha abo muri komine ya Kirundo
muzindi komine baca bagira ngo aho nyene bakaca barungika aho muri komine ya Kirundo rero nuko abantu basanze barungitswe kuri cyane gose bataravye ingorane bafite ari z'amagara ari zo mu ngo kandi nkumbure iyo baje inama n'abasindikaliste bakabigira mu ntara ya Kirundo bari kuranyira mu ngo biza hafi ingo zabo n'abana babo
umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko atana kimwe yikoranye gihe atari kumwe n'abarongo ya masindika muri uwo mugambi. Musafiri amenyesha ko uwo mugambi atari umugambi wo kurenganya. Ngaha yanahumurije abarenganijwe ko umugwi w'igihugu ubijejwe ugiye gushwara mu gihugu kurenganura abarenganijwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo asigura ko yamara atari gusubiramo igikorwa atomora neza uwarenganijwe uwariwe.
Bazabaje kuraba umuntu yarenganijwe iboneka. Uwo nawe uyu. Siwagiye kure. Numuntu yabaye rodeploye arengeje imyaka 50 barahari. Uyambaye rero yarabaye. Numuntu yabaye rodeploye afite handicap physique grave visible. Nije bintu bibiri bazabaje kuraba.
Waserukiye abigisha arashima ingene ubuyobozi bw'indero gutegekanya gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abigisha. Ariko ntabuze n'amakenga
bayugaye bakaca bashira hamwe ni byiza mugana nabo bazogira ingorane ndisubiye ko babakuye muri aya mashure bakayugara nabo nyine bazico batinze ku ntibi banze handi kure acaze nyine ntama myuko n'abazokwidoga kandi muri iki gihe bari batsanzwe batungurujwe
ubundi umunsi mpuzamakungu wahariwe mwarimu uhimbazwa itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umuyobozi w'indero muri komine ya Kirundo akavuga ko habaye utugorane twatumye bawigiza inyuma amezi abiri yose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirize ikino Intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yehukaye yo kandaruzanye nemu no musi turaterana amahoro ndaruzanye numbariye ko uyo musara ari kwawe yo oyareka kumpela sha kandi noneho hano kashisho musi kani oyareka kumpenda ndabona ko atari uyu wawe kuko umwana w'umuhungu ari kumwe na nyina wiwe kagira amasoni nkayo.
Jewe nta masoni mfise. Nase guca mu ijambo ry'aba mama.
None kandaruza ni uyu mwana agira kanga. Nange nibona kanga. Kagira ngo Imana yarakeje urakicumbuka dasha wanjye. Ikasha, unari muri wa wanjye bariko barahunguka numbiye. Numbise n'imvugo. Musore.
Naitwa Gwara.
Sawa undi mugani wawe. Parukiyerobeka. Mbona umenga rakere gute data wanjye. Una babyeyi ntimwahunguka.
Oya ntabo. Bose barapfuye.
Yo. Ariko yemwe Imana ikora ibyayo. Ndaruzanye. Koko ndabashikane muhira. Ndabona kumenga murarushe.
Oya niko ngikwari kidufite ko turafite
cyane. Ne.
Baje muhu.
Arakini. Abantu biwacu muri n'umutima mwiza pe. Hali ya kila mtu ni biwe.
Sa.
Unaimeza.
Namunga
nilakende mimi ya hini.
So,
wano umojo kina
hini. Ya, nukuli nawe mei.
Mbola wabajiku mtu. Ani mekinina ye. Mbola nagomba kusuri na kushuwe. Mbola usamu ni ushuwe.
Ha, basi. Icho usama nukura. Nicho nukura nashogora. Kando giri mana. Kuko hari umwigisha mpava njya kuraba nca ndamusaba ari ndonderera
uyu mwana rero.
Yo ntumbarire dafarozi n'amarushwa.
Dore ko mbona ibi bari kuraba kukirango elegani wiki migabi yoku isanura niwa isambu mbono
umuhura ambira kona isambu ye kani wa honu ndaza kujia msonga umuhoni chelo mbashami
nwe nafuga mwiki chile kundi uisambu nwe wiku mbukio kwa kuikini
aone eche ya mashami ni waru tunye gao mwuzu nwe wadu kafasha tukayakwega kukirango niko na hawa kuhuzu
chani wa vichi ni kundu kwa ruzi nari mori wa shaka gomhe ni
uwe ahani mpuli ni mwukiki
ugacha wenje luguze kwa mene wa nchini uge ukunu mkimba giza ugirango ni msanzu
kunda mkimba giza uwamea nye nina shimaku li ziondo yeyo ni huo ugiri chupuka
aliko gamushinga uburo mgenge ure nuburi mkwa iyo nzu ilakaoni gungi uraboni ngene ya risha aje ayo mashami ya aje kuhoho shichatishi
aliko nalwa wabuza kumugore musangia na kama sangia mazini kwa yana ule isanganya ulikula andeteka ukamewa ni tuisangi
oya ya kuronde nisi itu aje iyo uigiti gitewo bakuhozi umugore wa mwene wanyu iyo kukenge ya vikete hiyo host
ha wewe lelo kuru mwenye mkenge mbili chono okora ndeke kulako katere
jenda umaka mafaranga yu sabili nizu kukwara ya fise yiri wala kula matongo
ya nima niya ya nima naho nabugire guja ya
fisi nga aguli muishore ulonga mahera yu sanu inonzo tulonga otu wanga bandi
ya nima ya te kuya machani ya hula
mbeye mbahuwe ya imunya go ara mutaiku ime utupati ngonu yore ime urare kwa ijime
lumina ayiki mbele mikari aliko matama wibagira niko gawewe ini wibuka majambo ya vuzwe kumusu kukandu kwa kulimele watu nyene
chahi hiyo kukayu kurumunya goba nyene akia majambo ni ama ya vuzwe alikuwa wagabo ni abagabo baga kori chua shaka kukora uziku kinda gira kulije wegu
ubuzo wagabo ni abagabo nukubuka kwa leo jena mugabo
nawe kurumugabo niweleka ni chumazi uruhuma mafaranga yuku mburi sakari isho zino hamena mafaranga yuku hemba wafundi wazo igusa nyurira
nishu wa jenaka gaili kubako
aliko na kuitegereje kera Bosco nawe
ingene wachulize umutwe muri izo mpapuro
kasare
ije wenda kabora ntize ije ntaje nare gushobora
ha je kumugani wawe ntavyo woshobora ha ibi ni byatwe gabanyarigwa dukora abandi bagahemba
ego nokura bifita murakoze sibona kubonye mu gitondo ugende samunani nakubonye usubiyeyo none naho utahiye usubiye mu mpapuro nazo
aha rero bibona n'ibyishuwe rimwe gusa nanje nigisha amashuri ane yose bibaza
aho ndi nuko
uyu nawe uyumve nuko
ni muri rabusema
eh
oba abandi bariko barize nyakanyota mukaba
umve bashe je uri naheza gukosora ibi cyane ni gikombe cy'amata muri amwe mura kwa ruminata hanyuma cye ndindira ko bahisha igiharage cye nenza ko amazi ni ijyamye izabihetse
oya nawe no kuzura cyaha abandi bari uruhuriro uwo mugongo mbona uguma witunye
none duhora duhurira muri wa mugu wacu w'akaranga none aho mbona bigiye kungora ko byahagaze ngiye kuguma mu nzu nyabuno ikashareka
yahagaze kandi nari ndi
ngo ati guhagarara gusa kigenera none ndo bishye kuko twabuze ya sare twari twiyumvire ko ariyo tuzohora dukiniramo yumvire nawe
ko yahora ari umugwane
oh hanze ubundi yabisiguriye neza n'ukuri nta wo mutaka ibirake yambariye ko ariyo azokwakiramo abo bariko barahunguka kandi birumvikana
yego na jewe yari yabimbariye mugabe sinarinzi ko azobakirira muri icyo saha
asha hajya nyine yego
ntacyo tuzoba turarindira ashaho bazotahira nunugira ngo bazogumamo
haye bazogumamo umugabo yadutekereje ko twagomba kurangura yego bajya abanyeshuri hajya bazoca bavunika intege ntihe bakigaruka nuko ije ni gogo afise ubu murabigiye kugo
urumva nta kundi tuzorindi
nta kundi
ni hanyuma mwizi hari irindi jambo ryari binzanye
nuyage ndakumva nuko gusa wagendeye ntare bukuzimana kandi nitwe ngo ndahemba ku kwezi
cha
ntahure
nta cyo natwagwe tubyisoromera muhira emwe ntikoma tubifise bihiye imizi yose
aho rero gamufasa umba zikirira
narinje kugusaba uzushikire kwa diregiteri usabire ishure y'umwana araho
mufasa mufasa cha gwa fesi ni mwana usabire ishuri atari yamwe isanzwe yiga ngaha anyenzi
Oya, uyu mwana suwi wanje. Ni muri aba bahungu. Nasanze ari umwana w'umudamu ushakwigana. Mugaho ngo yaguye mu buhungiro. Haje umwana gusa.
Bash. Unaho uba atantebe iriho. Nukuri twayirondera. Ntiyoshobora kubura ikibanza. Aho ndaguhumurije.
Aho nshuti yanjye. Mugaho rero. Nuruhuko mperekeze gatoyi. Ushikana ho hiyo. Ndakuzimya kanyota erega wowe dusangiye byinshi
aho nshuti yanjye bash sisubira kubikora ko nsaba ndabimara neje
ariko we minata muto kinshi ubwo urumva ari nogwa binyenyeri ryoshe
niko ugiyesha nyene none wagira ngo mukinshi urugo kwa mwene wanyu
Kwa kibibu? Kwa hivyo ni pizza. Muka ugiyo ni pizza na karuminata. Walikumba makarango some.
Ndele na kuwesha nukulikoshu. Ngeni ndago hambakari. Kwa nini kukuza kula uroba mwene wanyo. Ngeni kwa ramu.
Namana li hafi. Iyo hapa tukumu.
Mwene wa shaka ugila
buti? Nga shaka kutu ya gizu mwene kula uroba mwene wacho. Ngeni kwa ramu.
Mwene wa gomba kurula wa kakana rurimu.
Wagira ngo urayi ndere kimene mvuga rero. Uko karuminata ni woja wihanura ukambo na mwene wacu kemera tukayaga nkuko mayaga kweli.
Ndebe. Nimbara kukagwa kagushitse. Kago tomera ugende nta marusha kangaka.
Irindira manze some.
Somaru
kusende. Eh. Uya singe nta kubyica ikinzanye.
Uvuga ninga kugende nta hakaza ukuronde.
Urumva nariko nicira amashami ya javuka riri ku musaya w'inzu ahanyu mu cyami rinini natanguriye ko ricarwa kuri yanzu none basha ubu turara hanze reka sibintu mbega washaje no gerageza gute narije kuraba ingene wofasha tukayisanura
ariko gandere bewe n'umupakazi wofasha gute umugabo n'umugore bari kumwe kandi bakomeye
Oya mbere sinashaka kudufasha nari nje kuduha uvya mwene wacu yasize tukabyikorako
Nibikiga data wanyu no guhamwe mwene wanyu yagusigiye
Uwora bava mu nta yasize ukampa mwimwe nkayishora kugira ngo ngure mw'ibyangombwa kandi se ndongera ndihe narafuye
Sidiyo Wendi diyo
Wi mama
Nyeruka hano se wanyu rakurondera
None se ndakubishiye mbaba Nawe umbaba
Mutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71, 372, 940. Studio Ijambo abasezeye naho ubutaha.
King James ati hari ukuntu afite ubabwira buriya abahanzi mwabashoboze iki ni ahangaha rero dushoreje ibiganiro byo kuri uyu mugoroba kuri isaha muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza weekend nziza
Urukundo rutavanye ingenara kubonye sinakwemera kugenda urubuhungira bwa